turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru yo muri kino gitondo mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwemeza ko ku munsi abandura virusi itera indwara ya sida bageze kuri 9 igahitana 7.
Abagifa abenshi nuko baba baratinze kubimenya byuririza ibikaza, none bakaba bajya gufata kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba.
We ni muganga Sanzimana atwara ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Mu Burundi naho umurwi w'urunani uri mu nzira nziza iuganisha amahiganwa ya bale warayuhejeje inkino z'imirwi. Uri mu kibanza cya mbere, hukaramuka utsinze kuri uno wa mbere uzoba uronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za bale z'uno mwaka. Aha muri Amerika, Donald Trump aheruka kwegukana intsinzi mu matora, abandanya gushira habona abo yifuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Idonido ni mukanyisase. Ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Amakuru y'igihe no ku isi tuyahereye ku mugabane wa Afrika. Leta Mali itangaza ko yishe abarwanyi benshi bo mu murwi w'abatwarege barimo indongozi nkuru z'uwo murwi yitwa Fahed Ag Al Mahoud. Ubutegetsi bwa Mali buvuga ko igitero c'indege itagira umudereva drone bwiganje cabereye mu buraruko bw'igihugu. Kumenyesha makuru w'itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters akorera mu gisagara citwa Tinzaouten kiri ku rubibe Mali ihana na Algerie yemeje iki gitero avuga ko yaciboneye. Igisagara cha Tinzaouten cabereyemo igitero ejo kwa Mungu kiri mu mino y'urunani rw'abarwanyi rwitwa cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de la Zawad. Amasezerano y'amahoro hagati y'abarwanyi mu bwoko bw'abatwareg muri Mali na leta y'ico gihugu yatewe ko igikumo mu 2015 mu ravyibuka yasambutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka, gutyo intambara iba isubiye kwaduka hagati izo mpande zibiri. Bamaze kurwa muri iyo ntambara harimo abasirikari ba Mali n'abacangero b'Abarusiya. Fahad Ag Ahmad, ubutegetsi bwa Mali bwemeza ko bwishe azimbere mu bafise uruhara runini mu biganiro by'amahoro hagati y'abarwanyi b'abacarege n'ubutegetsi bwa Mali. Amafaranga Uburusiya buzokoresha mu vya gisirikare mu mwaka uza w'2025 ni menshi gusumbayo bwakoresheje muri kahise. Ibice 32 n'uduce 5% by'amafaranga leta y'ico gihugu itegekanya gukoresha mu mwaka uza bizoja mu vya gisirikare. Urubuga rwa leta y'Uburusiya ruriko integura yo mafaranga rwerekana ko muri rusangi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buzokoresha amamiliyari 145 y'amadolari ya Amerika. Ugeranije nayo ubwo bushikiranganje bwakoresheje mu mwaka uheze hiyongeye ko 2018 n'udutse 3%. President Burusiya Vladimir Putin azi amaze kwemeza ayo mafaranga. Abasesangura bavuze ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri ico gihugu bwahawe uburyo bwinshi kubera intambara ibandanye hagati ya Burusiya na Ukraine. Iyi ntambara tuributsa ko yatanguye mu kwa kabiri ko mu 2022 n'izi mbere muzikomeye zimaze kubiburaya inyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Ni intambara itwara uburyo bwinshi impande zose. Ukraine ahanini uburyo ikoresha ibukura mu bihugu byo mu burengero biha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari. Uburusiya bwo buriba ko ahanini. Tuve rero mu by'Uburusiya tuza ha muri Amerika. Donald Trump aheruka gutsindira amatora arabandanya gushira ahabona abo yifuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Yifuza ko ibiro bijeje gutohoza ivyaha FBI bitwarwa na Kash Patel yahoze ari umuhanuzi mukuru mu by'umutekano akaba ari n'inshuti magara ya Trump. Ibi bisigura ko Donald Trump niyo yamara gushika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ashobora kuzokombora Christopher Wray ku burongozi bwa FBI. Christopher ni mu Republika nka Trump ari mu burongozi bwa FBI kuva mu 2017. Amategeko ya Amerika ategekanya ko manda y'utwara FBI imara imyaka 10. Uburongozi bwa Christopher bwoheze rero mu 2027. Trump niwe yaramugenye muri 2017 inyuma yo kwirukana James Comey amusize ahanini amatohoza yakoze ku kwiyamamaza kwiwe ko mu 2016. Donald Trump n'abamwegereye ntibarabaryiza. Christopher niwe yatanze uburenganzira bw'uko umuhana wa Trump witwa Mar-a-Lago pausaka bahigamo impapuro z'amabanga y'igihugu yatwayeyo kandi kizira. Mu bandi Trump amaze kuvuga ko ashaka guha ibibanza harimo Charles Kushner ashaka ko aba ambassadeur wa America mu Faransa. Uyu ni se w'umukuru wa Trump yitwa Jared Kushner. Aya makuru agezeho n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya TV wa akaburungu com, adresse ya YouTube ya Instagram, Facebook na X ni VOA wa radio yacu. Mukanya ni mukarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika turahera mu Rwanda. Makungu yarayahimbaje umunsi wahariwe kurwanya ubwandu bwa sida. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda ukemeza ko ku munsi abandura n'abahitana n'uwo mugera barenga batanu. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu Gloria Twishimi.
Ministeri y'ubuzima mu Rwanda itangaza ko buri munsi abarurwa abantu 9 bandura virusi itera sida, naho barindwi buri munsi bicwa nayo. Ministeri y'ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Sanzimana arasobanura impamvu y'umubare ukiri ku kigero cyo hejuru.
Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya byuririza bikaza, none bakaba ari bajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba. Rero waba ukeka ko ayifite cyangwa se sarikinishije, ni byiza ko abimenya kare kugira ngo atajya muri abo ngabo bazahitamo nayo, cyangwa se asaba ahubwo no mu bayikwirakwiza n'abo ngabo bashya.
Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wizihijwe ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu nyubako ya Kivu Intare Arena. Byari byitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'imiryango mpuzamahanga yita ku buzima. Impamvu iki gikorwa cyashyize muri aka karere kuri iyi nshuro ni uko ariko karere ka mbere kagaragayemo umuturage wanduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende mu kwezi kwa karindwi. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yacyanduriye mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko twabisobanuye na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana.
Iki ni icyorezo cya Mpox nacyo kiracyahari kandi cyane ndura mwana mpuza bitsina. Twabihurije hamwe kuko karere ka Rubavu hari hagaragaye ibipimo by'abantu banduye Mpox kandi bigaragara ko yanyuze mu mwana mpuza bitsina cyari kingiye. Ni ubukangurambaga rero bukomatanije tuzaba dukorera hano.
Mu nkuru y'ijwi rya Amerika iheruka gukora, twaganiriye n'abakora uburaya mu karere ka Rubavu bakira abagabo baturuka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ni bamwe muri abo bahawe urukingo.
Impamvu twumvaga bikenewe cyane ni ukubera yuko nuko twabonaga ari ibintu bikabije kandi bishobora kuba wenda byanakwica umuntu vuba cyane. Na none nk'abantu baba bafite nk'abana, ku mwana biba bigoye kubona urwaye ufite n'umwana.
Ngo rero twashimishijwe no kugira ngo Leta y'u Rwanda itwiteho, turi abantu baciriritse, twabonye yuko natwe turi abantu b'agaciro.
Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda ivuga ko urubyiruko ariko rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida, ariko ikanagaragaza ko hakiri icyuho cyo kudukingirizo gihenze ku bafite ubushobozi buke. Ibi ni byo Dr. Ikuzo Basile, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC atubwira.
Ijyanye rero n'udukingirizo kuba duhenze, umuntu ashobora kugahenda bitewe n'uko acuruza cyangwa bitewe n'uko abona abakiriya bahagije, ariko niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise Arikiyosike yabaga inaha itanga agaciro udukingirizo ku buntu amasaha 24 kuri 28. Niyo mpamvu muri weekend haje indi nshyashya nanone yo kugira ngo tukorohereze abantu kubona udukingirizo tutabahenze.
Ipfunwe mu rurimi rw'icyongereza bakunze kwita stigma ryo kwipimisha virusi itera sida naryo riri mu bituma bamwe batipimisha ngo bamenye ko bahagaze. Dr. Ikuzo:
tukabongera ubumenyi kuri virusi itera sida kandi tukabumvisha ko kuba ugiye kwaka serivisi zo kwirinda virusi itera sida itagakwiye kugutera ipfunwe, kuko bizagufasha kwirinda ukamenya uko uhagaze. Niyo mpamvu no muri serivisi zitangazamo no gutanga ibikoresho byo kwipima ku giti cyawe wamenye uko uhagaze utiriwe ujya kwa muganga. Ibyo ni mu buryo bumwe tugenda dutangamo serivisi dufasha n'abo ngabo batemeye kujya kwaka serivisi nk'uko twabigaragaje.
Dr. Sabin Sanzimana ushinzwe Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yarahera asaba abaturage kurandura sida by'umwihariko urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20.
Urubyiruko abakiri bato ni imyaka ibamo ibibazo byinshi, ariko ni nazo mbaraga dufite z'igihugu. Dushishikariza urubyiruko rero kurinda umubiri wabo n'ubwenge bwabo cyane, kuko niho igihugu kizubakira. Sina virusi itera sida gusa, ahubwo tunabarinda no kujya mu bintu byatuma bagwa no mu bibazo nk'ibyo by'indwara. Cya mbere gikomeye kunda no kwangiza urubyiruko ni ibiyobyabwenge, tuvuge by'umwihariko ibisindisha, nibwo butumwa bukomeye. Virusi itera sida rero mu rubyiruko iracyahari, iragaragara.
Uyu munyeshuri yiga mu kigo cya TC Gacuba hari ingamba yafashe nyuma yo kumva ibiganiro yahawe n'inzego z'ubuzima.
Nafashe icyemezo nkanjye nk'umunyeshuri cyo kubwira abanyeshuri kwifata mu gihe byanduye bagakoresha agakingirizo. Kubwira n'abandi bantu igihe tuzataha tuje mu biruhuko tukababwira ngaruka za kainu yanduye akazajya fati kikugiye gana amavura mwegereye
nubwo bare wabandura virusi itera sida mu Rwanda gikomeza kugaragara urwanda ruvuga yuko indwara yagabanutse cyane kuko rugeze ku gipimo cya 95% y'abapimwa basanga baranduye bagafata imiti ndetse n'abashaka iyo miti bakayibonera ku gihe kuri icyo kigero icyakora urwanda ruvuga ko urugamba rugikomeje kwintumbero ari ukubona urukingo cyangwa umuti wa virusi itera sida umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko abantu miliyoni hagati ya 39 na 44 ku isi ari bafite te virusi itera sida mu mwaka wa 2023 honyine handuye abagera kuri miliyoni 1,700,000. Gloria Tishime, Ijwi rya Amerika, Irubavu.
Ijwi rya Amerika, amakuru aracabanda. N'imiryango irenga 700 muyubatse amazu ahegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mutumba wa Gasenyi muri komune ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura mu Burundi ntigiraho ikikumusaya imvo ni kuba itashoboye gusanura amazu yayo canke ngo yimuke kuko igihanganye na leta y'u Burundi ku bijanye n'umuzibukiro ivuga ko ibwirizwa guhabwa ibindi kuri no nkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye ikigali mu Rwanda.
Amakuru duhabwa n'isoko ryacu ryahishikiye nuko amazi amwamwe yasenyutse burundu ayandi atagifise impome zikwiye hakaba n'ayandi yamaze kwata imigaga banyene ayo mazu barifumbereje.
Iki gipande gisigaye ni gito cyane kandi nacyo giteye ubwoba ku buryo utohirahira ngo urakiraramo ahajya hose urabona ry'amafisi yasigaye urabona ko isigaye ku gapande gatonya
tumerewe nabi rwose nk'aho imvura iguye habe ku murango turiruka habe mu ijoro tukiruka tuza kuraba aho twakwitikiriza bahameze neza
cyo kizumubona kiringaho oye tugenda tukagira amahajya abuzi bitaruzura
abanyagihugu bege kibomo kajyayo mazu kuri leta kuko yatanze itegeko ryo guhagarika ibikorwa byose bijanye no kubaka muri ayo matongo yegereye ibiro by'umukuru w'igihugu ayo nayo harugwa ku mahektari 160 abamwe imiryango iharugwa hafi 3,500 uyu mukenyezi Marita Ndashagirijwe ahabaye imyaka irenga 50
urabona noneho leta nayo yadufatiye amaboko mugongo urabona ntidusanuye ntitugize gute batwemereye n'udufaranga ntatwo baduhaye kandi nta nyadufaranga ntacyo tuzotugura tubwiye ngo nituguruze konti n'izo konti amahera tuguruze ntayo twarishe ubu no guherangira yaraheze buri kwezi bagatwara amahera naho yaduha yoba ya konti ntiyo barayiwacu.
Mu mwaka w'2016 leta y'u Burundi yari yemereye abo banyagihugu umuzibukiro waharugwa ku mafaranga angana n'imiliyoni 5 z'amarundi ku hegitari imwe ariko yagumye mu muhango na bugingo n'ubu muri kino gihe ihektari imwe igeze ku mafaranga angana n'imiliyoni 30. Umukuru w'umutumba Gasenyi avuga ko abo banyagihugu bakeneye umuzibukiro uharugwa mu mamiliyaridi zirenga ijana. Amos Ndacayisaba asaba leta ko yobatunganyiriza ikurikije ibiciro byo muri kino gihe.
Uravye igihe baduharurira turabona munsi ibintu ingene biriko biramera ibintu byaraduze kosho byo kubaka byaraduze amatongo yarazimvye ahubwo mbere twosaba yuko na leta yosiri kichara ikiyumvira naje mafaranga y'umuzibukiro yategekanije kayongeraho kugira ngo abazimu rwangaha bashobore kuronka iyo bazoja canke bidakunze kuyongerako duho umuzibukiro yongere tekanye n'amaparsela abantu bashobora kuyimukiramo.
Ni mugihe umushikiranganje w'idukikije nawe avuga ko leta yategekanije umuzibukiro utarenga ibice 10% by'amafaranga abanyagihugu bariko barasaba. Prosper Dodico ariko yishura ku bibazo by'abakenguza amateka wa 2019 ukwezi kw'icumi yavuze ko inama shikiranganje ari isigaje kugira ico bikoze ko
turindiriye intumbero y'inama shikiranganje kugira ngo idufashe gutora senari ko kwa Afrika kuko twebwe igikorwa tekinike twaragihejeje twokwizeza rero abene gihugu ko iyo raporo yamaze kuboneka turaza gusaba turabe ko bocishamo ico gikorwa kikaje mu bintu bya mbere byo kwigwa.
Leta y'u Burundi yashinze ku biro by'umukuru w'igihugu bizokubakwa ku mutumba wa Gasenyi mu mwaka w'2009. Abanyagihugu bamwe bari basanzwe barahubatse amazu abandi barahaguze amatongo yo kubakamwo basaba leta gushyira mu ngiro mu maguru masha ingingo y'2025 y'itegeko rigenga amatongo mu Burundi. Iyo nayo ivuga ko watswe itongo na leta afise uburenganzira bwo gusaba inshumbusho y'amafaranga.
ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri Georgie imyerekano yonye gihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi biyamiriza ingingo yo guhagarika ibiganiro by'umugambi wo gusaba kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya irabandanya abategetsi b'ico gihugu kiri mu masanganzira y'umugabane wa Buraya na Asia bavuze ko abantu 44 bari mu bitaro inyuma iyo myerekano yatanguye kwa kane w'indwi heze ubushikiranganje bw'intwaro hagati muri ico gihugu uvuga ko abari mu bitaro bagizwe na bakoze imyerekano 27 na polisi 16 abiyerekanye kwa gatandatu w'indwi twari dusozereye biyerekaniye imbere n'amashinga mateka kugira amasaha y'ijoro cane bayitera amabuye bongera baturira ibitandukanye polisi ico gihugu nayo yaciye ibamijaguramo ivyuka n'amazi bikoroza amosozi kugira ngo ibateshe mu vyo baturiye harimo ishusho ya Bizina Ivanchik yatanguje umugambwe uri ku butegetsi Georgian Dream Party uyu ni umutunzi karuhariwe muri Georgie ubutunzi bwiwe buharugwa mamiliyaridi na mamiliyaridi y'amadolari ntibusobanuka ingene yaburonse ariko ico bikoze birazwi ko yabuvanye ahanini mu Burusiya leta ya Georgie ibicishije kuri Ariki Kobakize umushikiranganji wa mbere afise ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko itigeze ihagarika umugambi w'ibiganiro byo kwinjira mu muryango umwe bwa Buraya asigura ko ico bakoze ari ukwiyamiriza impande zitandukanye yemeza ko zihakana ivyavuye mu matora atamvu n'imwe zifatika zifise muri izo mpande harimwo umwe bwa Buraya bwateye ivyatsi vyavuye mu matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kwa cumi uwo muryango wemeje ko amatora yaranzwe na twasorogo twinshi ku bwa leta Georgie ivyavuzwe n'umwe bwa Buraya ni intambamyi ikomeye itangira ico gihugu kwinjira muri uwo muryango umushikiranganji wa mbere wa Georgie aha akagabisha abakora imyerekano avuga ko barenga ku mategeko akavuga yuko bazohanwa havuga kandi ko n'abanyepolitike basunikira abanywanyi bayo muri iyo myerekano bibereye mu biro vyabo nabo nyene bazohanwa mu kiganiro n'amenyesha makuru yavugiyemo amajambo yose yateye kandi vyatsi ingingo ya Amerika ihagarika imwe mu migambi itandukanye yakorana n'ico gihugu bivuye ku kutemera ivyavuye mu matora itangazo ry'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu rigira riti
ingingo ya Georgia yo guhagarika kwinjira mu bumwe bwa Buraya iranyuranye n'ibyifuzo by'abanyagihugu bayo n'uburenganzira bahabwa n'ibwirizwa shingiro ryabo ntihagarika umugambi wo kwinjira mu bumwe bwa Buraya gusa ahubwira nazibira inzira zishikana ico gihugu mu muryango w'ubumwe bwa Buraya no mu ishirahamwe ryiyemeje kwivunira umwese hamwe OTAN umugambi Georgian Dream mu gufata ino ngingo witesheje amahirwe yo gukorana n'ubumwe bwa Buraya bya hagufi na hagufi kandi utumye Georgia ishobora kuja mu byago ishobora gutegwa n'Uburusiya
umushikiranganji wa mbere wa Georgia yavuze kandi ko ibikozwe na leta ya Amerika yise ko iri mu nzira igenda bisigiye iragi rigoye leta yemirije kuza agira ati
tuzorindira leta nshasha kugira ngo tuyage kuri iki kibazo nabo
ku ruhande rw'umwe bwa Buraya nabo basohoye itangazo muri make rivuga riti
Icyo dufashe kuri ino ngingo nuko isubiza inyuma intambwe ya demokrasi ya Georgia ibi biraturaje ishinga dusabye abategetsi ba Georgia kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu bwo gushikiriza ibyumviro byabo no kwirinda gukoresha inguvu mu banyagihugu biyerekana
President wa Georgie Madame Salomo Zulabichi nawe yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP ko igihugu ciwe cacitse icibare c'Uburusiya agira ati
Icyo dusaba simegumuko dusaba amatora mashasha ashira imbere ibyifuzo by'abanyagihugu ibiyavuyemo bikabukuri
muri Georgie umukuru w'igihugu nta jambo rinini abafise kwitunganywa y'igihugu n'ingingo zacu asa nk'uri muri ayo mabanga mu buryo bw'ivyubahiro gusa ufise ijambo nyamukuru n'umushikiranganji wa mbere atorwa n'abashinga mateka president ahari ubu ava mugambwe utandukanye n'umushikiranganji wa mbere ubu rero president Salome ashigikiye ko Georgie iba mu mwe bwa Buraya ariko umushikiranganji wa mbere Bizina n'umugambwe wiwe ufise ubwinshi muri amashinga mateka babonwa nk'abari ku ruhande rw'Uburusiya kandi nk'abarwanya ibihugu vyo mu burengero ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru y'imikino ubu naho duhereye mu Burundi umurwi w'Urunani uri mu nkino za elite ya 16 warayisozereye inkino z'imirwi uri mu kibanza ca mbere Urunani rwakatishije itiki yo gukina igice ca kabiri gishira ica nyuma rukabaramuka rutsinze kuri uno wa mbere ruzoba ruronse uburenganzira bwo kwitabira inkino za bal z'uno mwaka inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana
abakunzi b'umugwi w'Urunani bavuye mu hingo itandukanye y'isi barishimiye insinzi y'umugwi wabo bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za BAL. Kennedy Munyankindi yakiniye uwo mugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu cya Suwede, amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga byabafashije cyane kubona insinzi.
Runani aho rugeze ubu novuga yuko abarongoye Runani bakoze ibikora inka ekipi igeze heza, hanyuma ikintu kinini ya cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amaide yiwe bakamureka agakora, n'umukoci agendera kuri discipline na regio cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'abaganda twako turakina.
Uno mukunzi wa Dinamo umugwi ukibana cyane n'Urunani arakeza uwo mugwi akawifuriza kugeraho batageze.
Nukuri jenda vya chane za chane kuko Urunani nubwo atari umugwi wanje cenda wishigikiye kubera bagiye baserukira twese barya baserukira igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashoboka ubwo naje mbana abaherekeje kugira turondere insinzi hamwe tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko baravyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere.
Ni inkino zitoroheye Urunani ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana icyegera cy'umumenyereza w'Urunani yabibwiye ijwi rya Amerika, amenyesha ko izo nkino zabasigiye icigwa gikomeye.
Twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri match. Iyo umugwi ukubwiye imbere amanota menshi ubwo umukina kirazira kureba match. Rero batugira imbere amanota 22 turashobora kurutsinda urukino Michael ruheze dutsinze apwe prolongation. Ni ikintu cya mbere twishimira ko arabyekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tumaze muri match. Ibyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose, yaba kote technique meme na condition physique. Mimi no mantal si bintu bisanzwe kugushobora gutena izo matches zitatu tugiye gukina demi final nivyo uzosinda izo azobaronse akaje kugushobora kubandanya muri ba twizera yuko bizogenda neza turuteguye neza ama tukaguma turi concentre objectif tukayishikako.
N'abakinyi barishimiye igikorwa bakoze. Kava kuri Brian amenyesha ko biteguye n'umutima uri hamwe urukino rw'ica cya kabiri gishira ica nyuma.
Kwezi finali yacu neza, kwa finali yacu neza, finali yacu dushobora gutsinda ni kalifikasiyo muri direct. Kini nawo tumeze neza cyane, twese turi conscient, ni twe turazi yuko dukina turi konsantre, dukina igihugu, tukaba afite ku makonsinye y'umukoca, twese twese tuzogenda neza.
Mu mwaka w'ibihumbi 2023, Urunani ni rwari rwashyitse muri izo nkino za Elite 16, ariko ntirwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za BAL. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Ijwi rya Amerika cyo tubandanya tubashikiriza amateka ya hambere ya ekipe y'igihugu y'u Rwanda mu mukino w'intoki wa volleyball mu cyiciro cy'abagore. Jean-Claude Munyandinda ahere aho twagarukirije ubushize.
Mu kiganiro cyacu cya siporo cy'ubushize, Madame Gertrude Kubwimana, umuyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda, akaba yanabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe y'igihugu y'abagore, yatubwiye uko iyo kipe yari yubakitse n'abakinnyi bari bayigize mu myaka isoza za 80 yerekeza za 90. Muri aka kanya uyu muyobozi agiye kugaruka ku marushanwa y'ingenzi ikipe yitabiriye, ibanga rituma akomeza kugaragara nk'ukiri muto ndetse n'ubumwe umukino wa volleyball wubatse hagati y'abakinnyi bakanyujijeho. Mu gutangira, Gertrude Kubwimana aratubwira uko begukanye igikombe mu mwaka w'igihumbi 1988 ndetse n'andi marushanwa yakurikiyeho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaserutsemo.
Irushanwa ryari irushanwa rya zone ya kane, icyo gihe u Rwanda rwari rukiri muri zone ya kane. Iryo rushanwa ryari ryabereye i Kigali, twatozwaga na nyakwigendera Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Twari twarikinye rero i Kigali, birangira tunatsinze. Ikipe yacu iratsinda, twakinaga na Ngora nayo yari yageze kuri finali, ariko twarayitsinda icyo gihe dutwara igikombe n'abarundi bari bahari. Iryo rushanwa twaserukiyemo ryabereye bahereye muri Kenya bari barimo gutaha iya stade nyayo hari y'u Rwanda hari yo Kenya hari yo na Tanzania n'Ubugande bwari buhari ariko icyo gihe Kenya yabaye ya mbere u Rwanda ruba urwa kabiri hari none n'indi rushanwa twagiyemo nanone muri 1989 bagiye gukina muri Ile Maurice dukinira igikombe cya Afrika Coupe d'Afrique des Nations hari amakipe menshi agera ku 8 u Rwanda twatahukanye umwanya wa gatandatu
Gertrude Kubwimana afite imyaka 56 y'amavuko ariko nta wabimenya agaragara nk'umuntu ukiri mu myaka nka 35 kandi ari umubyeyi ukujije uko guhorana isura y'urubyiruko hari ibanga ribyihishe inyuma
ibanga ni ugukora siporo kwikunda ikindi ni ukugira discipline mu byo ukora byose kandi noneho akazi kose ubonye uragakora ndavuga akazi kose niyo uri mu rugo nta kuvuga ngo bigenewe uyu bigenewe uyu kandi burya nabonye ikintu cya mbere cyo gusaza ari ugusaza mu mutwe niho hatangira iyo watangiye kumva ko mu mutwe washaje kuko utagishobora kuhita usaza ariko ikindi kibanga cyane ni discipline
abahoze bakina ikipe y'igihugu ya volleyball mu bagore barimo na Gertrude Kubwimana nubwo bakiye igihe nk'abakinnyi babigize umwuga baracyafite byinshi bibahuza bishimangira ubuvandimwe
dufite na groupe duhuriraho twita Les Anciennes de l'équipe nationale amakuru yose turayapartaja iyo umuntu yagize ibirori turabyitabira tugafatanya mbega aho ari hose tabasuhuza kandi iyi ntasho barayumva kuko dukunda guhurira ku rubuga ntabwo twigize dutandukana
Muri gahunda zacu zo gusubiza amaso inyuma ngo turebe amateka y'abanyabigwi ba siporo mu Rwanda turateganya no kwinjira mu yindi mikino twibanda kubakanyujijeho haba muri ruhago mu mikino y'intoki ndetse nabo muri siporo y'umuntu ku giti cye mu bakinnyi tuzagarukaho bashyizeho intangamuganzanyo twavuga nka Ferdinand Rutikanga wamamaye mu iteramakofe na Marisiana Mukamurenzi wagendaga nk'ingeragere muri siporo yo gusiganwa ku maguru Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika ya Kigali
ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya tubashikiriza ijambo ry'inkantanga marara ribasigurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 isi yose yizihiza umunsi w'icyorezo cya SIDA uwo munsi ukaba wizihizwa kuva mu 1988 mu rwego rwo gukangura rubanda ku bibazo bijyanye n'iyo ndwara ndetse akaba ari n'uburyo bwo kunamira abahitanywe n'icyo cyorezo cyangwa bapfuye kubera ingaruka z'iyo ndwara Intego y'umwaka ni iyoboka inzira y'uburenganzira ubuzima bwanjye uburenganzira bwanjye iyo ntego igamije kwibutsa buri wese ko buri muntu afite uburenganzira bwo kwitabwaho mu kubungabunga amagara ye harimo no kwirinda sida kuyivura n'ibindi bikorwa byo kumwitaho buri gihe cyose naho ariho hose abishakiye ubu burenganzira ni ubwa buri wese yaba afite cyangwa adafite sida icyo yaba ari cyo cyose nta kuvangura ubwoko igitsina cyangwa hatuye Virusi ya sida yicisha umurwayi kugenda imunga ububasha bw'umubiri bwo kwirwanaho umunsi wo kuzirikana indwara ya sida ku isi ugitangira dore hashize imyaka 36 kuba umuntu yaripimishaga bakamusangamo sida byabaga ari nko kumukatira urwo gupfa kuko icyizere cyo kurama kitarenzaga imyaka 2 ariko kuri ubu tugiye kugera mu gihe abantu bazajya babaho batikanga indwara ya sida mu buzima bwabo Ariko nubwo twateye intambwe mu kwirinda no kuvura iyo ndwara, abaturage benshi basa n'abagizwe ibicibwa bo bugarijwe bikomeye no kuba bakwandura sida. Hari abantu bakunze gusigwa ibara, abandi bakabanena, ndetse bakanahutazwa cyangwa amategeko ntarengera abantu bazwiho ngo abagabo baryamana n'abandi bagabo. Ariko indwara ya sida ntishobora gusezererwa ku isi ibibazo byihariye by'aba baturage n'andi matsinda yose bidakemuwe. Kubireba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashyizweho gahunda y'ibiro bya Perezida yo kugoboka byihutirwa bugarijwe na sida porogaramu yiswe PEPFAR kuva yatangira mu 2003 iyo porogaramu yagabanyije ku buryo bugaragara ikwirakwizwa rya sida yongera ibikorwa byo gupima sida maze iramira amagara y'abantu bagera kuri 25 million mu myaka 20 maze mu bihugu 50 ikoreramo Perezida Biden mu nyandiko yashyize ahagaragara yagize ati iyo programu ya PEPFAR yibanda mu kugena iminsi izaza ishingiye ku kwirinda ubwandu bwa sida buri muntu wese akabasha kubona imiti imuvura noneho abantu bose bakabaho nta cyasha cyangwa se igisebo cyakunze kuranga indwara ya sida yungamo ati turi hafi gusezerera burundu icyorezo cya sida dufite ubuhanga dufite imiti ariko cyane cyane dushyize hamwe twese ati nimureke tuzirikane imiryango yose yabuze abayo kubera indwara ya sida n'abandi bose kuri ubu barwaye sida twibuke kandi n'impirimbanyi abashakashatsi mu by'ubuhanga abaganga n'abandi babungabunga imibereho y'abarwayi kuko bose batigeze bahumbya mu kurwanya icyorezo cya sida
iryo ryari jambo ry'intangamadada ribashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akore naryo dushe dusozerera ko ibiganiro n'amakuru byacu by'uno munsi ndabashimire ko maduteza abiri kuri mikono muhinga bw'ivyo mamari kumwe na Diana Ninahazwe ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turongera mu bindi biganiro n'amakuru ngiye kubategurira.